muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe ni Thomas Kamirindi. Mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda no ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kuri iyi mirongo migufi ni kugera saa 2. Namakuru rero, ikirwa cya Nkombo gifite ikibazo cy'amashuri.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Biragoye kujya mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50.
Uyu ni umwe mu barimu bo ku Nkombo, naho mu Burundi abahunguka nabo barashaka gushyirwa mu bazatora mu 2020. Nkuko ramaze kubabwira, abarundi barimo bahunguka by'umwihariko bo mu ntara ya Kirundo barasaba leta kubashyira nabo ku rutonde rw'abazatora mu 2020. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Kwiyandikisha mu matora yimirije mu mwaka w'2020 byabereye rimwe mu ntango z'uno mwaka no kwiyandikisha kwemeza cyangwa guhakana ibyirizwa shingiro byahavuye byemezwa ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka nyine. Mu gihe cyo kwiyandikisha, abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania, bamwe bari bamaze gutaha, abandi bari bakiriko baravyitegurira. Uyu ari mu bahungutse kuri uyu wa kane w'indwi turangije avuga ko yari yiyandikije ku rutonde rw'abifuza gutahuka kare kugira amatora yo mu 2020 ntazomucike. Avuga ko yahavuye ahura n'ikibazo cyo kutamushyira ku rutonde rw'abahunguka ubwa mbere kugira icyifuzo kiwe kije mu ngiro.
Generalize mu kwezi kwa kane mvuga ati amatora ya 2020 azongende gushika, basi nageze muhira mu kwezi kwa kane kwa 2017 bamuhunguye mu kwezi kwa 11 2018. None cyari twatuzi kugira tugire iki dukora amatora twubaka igihugu cyacu, none bazavuga yuko baba baragaragaza igitigiri cy'abazotora. Abo bandi nabo bene igihugu barimo baraza n'abandi baba bakiyandikishije, kandi twari twadunguze kwa dushaka gutora kuzotora. Wumva ivyo bintu ivyo baba habaye n'ijonjo nkuko duhungutse turi mpunzi. Umurundi uwo ari we wese yumva ki ari umurundi yo kwiyandikisha amatora, tuzatotora amatora 2020.
Aba bahungukanye n'uwo wa mbere bati mu gihe tutoshikwa ku rutonde rw'abazotora kuba dusa n'abakuwe ku rutonde rw'abandi Barundi.
Icyo kintu nahumwe n'ukibura kandi umurundi kandi nkabamungutse kandi nkabaniye mu Burundi bwacu, nifuza ko natwe abantu b'impunzi tumaze guhunguka ko bonatwe boca baducira ku rutonde, hanyuma nabwo tukazotora nk'abandi kuko nabwo turi Abarundi kabisa. Mbere ahubwo ni byiza kuba tuje n'amatora twimirije n'amatora, bisaba ko natwe tuzotora ayo matora. Mu gihe ntujya mwumva n'uwo ndi Murundi nyine, byumvikane ko ntuba ndi Murundi, ahubwo bisaba ko nange notora nyine tukaba Abarundi kwega nk'ahantu duhungutse.
Ibyo ni cyo y'Uburundi, ahubwo ni cyo natwe tubabe n'igihugu kera twese byahubwo dufashe turonke kuko twaba nabwirije ubundi bose tuvuga iki tubucetse mbere kubera imyaka yari kwicaye rimwe twarahombye byinshi.
Icyo basaba batwara ni ukubafasha kubaronsa ibya nkenerwa kugira bashobore gushyirwa ku rutonde rw'abazitabira amatora yimirije mu 2020.
Leta yoraba kabisa twebwe nibwo biri uko naho twahunze yoranzwe twahunze ko twahunze ibitandukanye kuko nkajyayo ku ruhande rwanjye nifuza yuko bodusa natwe urupapuro rwo gutora batuje twiteze yuko natwe dushyira mu rutonde rw'abandi kuko natwe turi Abarundi. Ikindi kintu twosaba nuko twosaba yuko mutima wacu duturuka ko abadutwara badusahiriza bakadondera izo mpapuro bakadushyira mu rutonde rw'abandi tugatura nk'abandi kuko natwe turi Abarundi nk'abandi nyine.
Gushyika mu kwezi kw'indwi ko mu mwaka uheze Abarundi barenga 200,230 nibo baharugwa na leta y'u Burundi ko bamaze guhunguka nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Tugomba gutera kamu n'abandi Barundi bene wacu bakiri mu makambi y'impunzi, tubanje gushimira ibihugu bya Tanzania, Congo na Kenya bamaze iminsi bakorana na leta yacu kugira ngo batahuke ku bwinshi. Twadushimiye yuko kubamenyesha yuko muri ino myaka ibiri Abarundi bamaze guhunguka barengiri humbi amajenabiri na mirongo itatu.
Inyuma yabo burindwi ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ifatanije n'ibihugu bya Tanzania n'u Burundi yabandanije gutahukana abandi bifuje gutahuka ku bushake bwabo. Ni muri abo bahungutse vuba hagwiriyemo abatashoboye kwiyandikisha ngo baze bitabire amatora y'imirije. Kuri icyo cyifuzo cyabo twagerageje kurondera Philippe Nzobonariba avugira umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi. Ntitwashoboye kuronka utwakira kuri telefone yiwe kugira tumusabe umuco. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu kirwa cya Nkombo mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, icyumba cy'ishuri kigama abana 50 cyangwa 60 ni benshi cyane, bituruka ku kibazo cy'amashuri make ahari. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima yagiye kureba uko bimeze, yatuzaniye inkuru.
Nero ya mbere yavuga ngo mu Rwanda harangwa n'iki?
Aho ni muri kimwe mu byumba byo kwigiramo ku ishuri ribanza rya Nkombo Foundation School, kimwe mu bigo by'amashuri bitandatu bibarizwa muri uyu murenge ugizwe n'ikirwa kiri rwagati mu kiyaga cya Kivu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abarerera kuri iki kirwa bagaragaza ko umubare w'abana bagejeje imyaka yo kwiga cyane cyane mu mashuri y'inshuke n'abanza udahwanye n'ibyumba byo kwigiramo bihari, mu gihe gahunda ya leta iteganya ko ubucucike mu mashuri bugabanuka bukagera nibura ku bana 30 mu cyumba kimwe cy'ishuri, ahabura cyari hagati ya 50 na 60. Ibyo bigatera ingaruka ku bana ndetse n'ababarera.
Kwigisha abana benshi biragorana kuko umwarimu ntabwo ashobora gukurikirana umubare w'abana munini uri mu ishuri. Urumva niba umwarimu agira igihe cyo kwigisha isomo mu minota 40, biragoye kujya mu minota 5 umwarimu umwitozo yatanze ari gukoresha evaluation abamaze gukosora abana uko ari 50, niho uzasanga umwarimu akosora 5, 7 abandi bakagenda badakosowe batamenye uko bakoze ibibazo neza.
Ubwo bucucike bugaragara mu mashuri abanza n'ay'incuke aho ku Nkombo buratuma ibigo byifata kwakira abana bitewe n'uko byashyikije ndetse bikarenza umubare uhwanye n'ibyumba bihari, bityo hakaba n'abatiga cyangwa se bakisanga bibasaba gukora ingendo ndende ngo babone ishuri ryo kwigiramo.
Hari abana batiga bitewe n'uko batabona aho bigira, cyane cyane wibanze nko ku bana bigamo muri gardienne n'abana baba bageze mu wa mbere. Hari benshi batiga bitewe n'uko tuba tutabakire cyangwa biga kure bakava nko mu mudugudu wa Gisunyu uri hepfo cyane wegeranye na Gihaya ya Gihundwe, bakajya kwiga kuri Saint Pierre kuko batinze kuza kwiyandikisha, ugasanga bakora urugendo rurerure ku buryo kugera ku ishuri bibagora.
Ibyo kandi biragaragarira no ku bana bagejeje igihe cyo kwiga, usanga bari ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu aha ku Nkombo mu mirimo itandukanye irimo n'iy'uburobyi, mu minsi ubundi bakabaye bari mu ishuri nubwo bamwe muri bo bavuga ko babiterwa n'inzara.
Namerwa ariko byose n'inzara, niba ushaka utudugu nyine ukajya kuroba ukazizana mu kazi tukaziteka.
Iyo mvuye kuziroba twabaye dukenda dushyira mu kigo ngo twose, ariko iyo zabaye zinshi tukaziteka. Hari igihe iwacu bajya bintuma cyangwa njye ngibwiriza nkajya kuziroba.
Iki kibazo cy'ubuke bw'amashuri muri Nkombo kandi kiri mu byo bamwe mu banyamadini bafatikanya na leta mu burezi kuri icyo kirwa baheruka kugaragariza Minisiteri y'Uburezi, ubwo Dr. Isaac Munyakazi umunyamabanga wayo ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye yasuraga iki kirwa mu ntangiriro z'uku kwezi turimo.
Nka Minisiteri ngira ngo muri gahunda yo korohereza abana gukora ingendo ndende no kugabanya ubucucike mu mashuri, aha naho tuzagenera ibyumba by'inyongera bizatuma abana biga neza.
Abahawe smart classroom tugomba nabo zo kuzuzuza, abafite amamashini bagomba kwegerezwa uburyo bwa internet, bakazanahabwa na projector kugira ngo icyo twita smart classroom tushaka kuzuza n'ahandi no muri ibi bigo bya hano muri Nkombo nabyo tuzabihageza.
Aha mu murenge wa Nkombo amashuri ashobora kwakira abana biga mu yabanza 8 arimo rimwe rifite kuva mu incuke kugera mu mwaka wa 4 gusa, andabira rimwe ryisumbuye ndetse n'iry'imyuga. Ni mu gihe iki kirwa kiri mu mirenge ituwe kurusha iyindi mu karere ka Rusizi n'abarenga 18,000. Inzego z'ubutegetsi muri Nkombo zikagaragaza ko uburumbuke mu babyeyi buri ku kigero kiri hejuru ku buryo hari imiryango myinshi ifite abana basaga 10. Ibyo bikaba biri mu bituma amashuri akenerwa ku bwinshi. Temisokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Gukora umwuga w'itangazamakuru muri Afurika ni ingorane zikomeye, cyane cyane itangazamakuru ry'amatohoza, journalisme d'investigation mu Gifaransa. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka yadusemuriye iyi nkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Anita Powell ukorera i Johannesburg muri Afurika y'Epfo.
Umumenyeshamakuru akora inkuru zishingiye ku gutohoza muri Afurika, aho amareta azwi kuba atera ubwoba canke akorera amabi abamenyeshamakuru, ntibyigeze biba igikorwa coroshe. Yamara abamenyeshamakuru muri Afurika bavuga ko amakenga bafise arenga imbibe z'igihugu bakoreramwo. bavuga ko amajambo akoreshwa n'abategetsi ku rwego mpuzamakungu atuma akazi kabo kagorana kurusha. Barakoregwa iterabwoba, bagatotezwa n'igipolisi, abategetsi nabo ntibaborohereze akazi. Ntibafise ukwishyira n'ukwizana mu makuru bahitamwo, ugasanga baraciye wakato canke baromowe. Ivyo byose bikiyongera no kudahembwa neza. Ubwo nibwo buzima bw'umenyesha makuru akora makuru ashingiye ku bushakashatsi n'amatohoza. Umwarimu w'umwuga w'umenyesha makuru muri Afrika y'Epfo, Anton Harber, atunganya ikoraniro rimwe mu mwaka rihuza abamenyesha makuru amajana n'amajana bakora umenyesha makuru bushingiye ku bushakashatsi muri Johannesburg, abikora mu ntumbero kugira bashobore gusangira ibyumviro kandi bamenyane. Harber avuga ati:
There's a tale of repression.
Hari ikibazo cy'itsotsi, ukugandagurwa, utotezwa no gufungwa. Abo bamenyesha makuru baba barubuye amakuru ajanye na ruswa, itotezwa ry'agateka ka muntu, ubugizi bwa nabi butandukanye, harimwo ibijanye n'ibiyayurabwenge, igurishwa ry'ibinyamaswa ritemewe n'amategeko, hamwe n'ibindi bikorwa byinshi bitazwi neza. Umwe muri abo bamenyesha makuru badasanzwe ni Muno Gedi, akorera mu mugwa mukuru wa Mogadishu muri Somalia. Muri kamwe mu turere tutoroshe gukoreramo ku isi, yandika amakuru ajanye no gukata imyanya ndangagitsina y'abakenyezi, igurishwa ritemewe n'amategeko y'ibifungurwa by'imfashanyo no gutohoza amatati ari hagati y'imigwi y'abitwaje ibigwanisho, amakuru kuri leta hamwe na yerekeye amoko agize igihugu cya Somalia. Umunyamakuru Muno Gedi avuga ko akoregwa iterabwoba buri gihe kandi ko kenshi atamenya abayari nyuma. Ati:
I think the investigative journalist
atangaza makuru ajanye no gutohoza cyane cyane muri Somalia ni igihugu
Somalia it is the risk area.
Ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe, Reporters sans frontières yo mu Bufaransa, ivuga ko Somalia ari igihugu cya mbere kitoroshe gukoreramo mu karere ko hepfo y'ubugaragwa bwa Sahara. Abamenyesha makuru babiri baramaze kwicwa bazira umwuga wabo, abandi bane barishwe mu mwaka w'2017. Muri Tanzania, ishirahamwe ryishinze gukingira abamenyesha makuru, Committee to Protect Journalists, ryo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rivuga ko mu myaka itatu iheze leta yasohoye itegeko rikomeye kandi ko yaburabuje abamenyesha makuru n'abanditsi ku mbuga ngurukanabumenyi. Umumenyesha makuru umwanditsi Kelvin Matandiko avuga ko ari byo bimushikira buri munsi.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro Kwa Nyaburunga, aho tugaruka kubyerekeye Burundi mu bijanye n'agateka akazi na muntu. Abatumire ni babandi nyene batatu hano Kwa Nyaburunga. Hari Martin Nizabandi, umushikiranganji ajejwe agateka akazi na muntu, imibano n'iterambere ridakumiye. Umushikiranganji mwaramutse.
Mwaramutse Jerome, murakoze cyane ko waramadutumiye muri kino kiganiro.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Honorable Tatiana Sibomana, yatowe mu bashinga amateka b'urunani Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndekora mukije kandi ramukije n'abatwumviriza shema no ko bantumiye naho kugoma nyita mushinga amateka kandi mega si ndabufi
mega kibato. Uri turi kumwe hano ni Faustin Ndikumana, nawe arongoye ishyirahamwe Paseme gishinze gukemurira Abarundi guca urwego no guhindura ingendo. Mushinga naye Ndikumana, ndakora mu kici.
Murakoze kuba mwadutumiye kudushikiriza ivyumviro.
Honorable akebura abanyapolitiki
nawe abagende
bara abira marundi abira mugora kwikebura.
Yewe nikebura.
Nikebura.
Yewe namanda bivuga. No mushikiranganje turi kumwe jewe sindapfa nshigikiye kudahana ivyaha, bakabona mu mugudi mwo bavuga bati uyu muntu hari ico yagirizwa niwa mufate provu yuko matohoza agenda neza ataguru atamana na kinono
kira wa yabuze harabu wa munda munda waka genda kushiri ya miwi wa chanu tujamba tarito
ere gani ya ngorane hali wazo vya politiki hama havu kango uundu uuti kubugishi ubuturi mu biganiro umushikiranganze yavuga ati twere tukagenda tugatorera inyishu iki kibazo cha politiki muri bijya biganiro tugenda mwanyu babikadindira aho bamwe
nyishize bibaze umushikiranganye bajye banya politiki nabo
nisho ki yari ga ubuvinye ubuvinye
uruvugire
pretext ubuvinye uruvugire none bavuze ati twere tugomba ko tuvugana na leta ibibazo bya politiki byo mu nzira ivyo impunzi bica bivamwo ivyo kurabana nabi no Rwanda bica bihera ibivyo byo kuronderera ayo manu bica bihera n'ibyo by'ubutungane turashaka guca tuvyivuganira tugatangira intumbero ngene appareil judiciaire yacikora mugabo tuguma tucengana hazoronka hazoboneka baca bavyifata bavyifatikiza kugira baze barashamwe
urakoze urakoze mushikiranganje uwo mashira hamwe n'umunyapolitiki bavunye akagwe leta ari ibintu bagumye batumbereza bati leta ni isokorore ikore amaboko mu mpuzu ikore amatohoza yimu rubuga aboza kugira amatohoza atariyo akaka mu munakizi
ariko nashaka ndababwire yuko muri mu bigenge imigendranire muri ibihugu muri kino gihe na leta itekanye igihugu gitekanye kirimo byose inzego ziko zirakora hariho abantu bashobora kuza bagashirika icyo bashirika kugira ahubwo ibyo nyine byo gatya kazi na muntu bihungabane bakuri imenyuguzi wawe niyo byarabaye n'imbere yuko none ugira Afrika ndi yari meze neza rero ndi finzego zikomeye ku bami na he bakabaraje barana byorogota barabyonona bamwe bakure mu nzego baba icyo bita in preparation lwentene ni crise bo bari babizi cyane bari babizi gose tuba tuti muri kino gihe reka uburundi ko bwari buri muri za 70 siko buri muri logi abandi twagize makaminuza twagize muri kaminuza za Amerika za he twaragiyeyo ubu ibintu biko birahinduka ukuntu isi yubatse nkumbure nahari ububasha cyane ku isi siho bukiri barabugabuye nabandi ubundi si paradizo isi yafite ibibazo iburaya barafite ikibazo c'abantu shimpunzi c'abantu baba bitagondwa cyo dusaba abarundi nabandi bose egera inzego za leta nyaka kukwakira uvuga ibyo bita ati emo yas hanyuma izo nzego namara kuzakira leta twebwe ngo matubira misi yose ngo urumva ye turabe twagura ni telefone twacyo twacyo no ku televiziyo hariho abaje batumira kutubira ngo
telefone uhohotewe yo kwitura
ufite ikibazo kine ko bamufasha twabita twashyiraho na service twaturasa mu shira nganje ndoha nabakozi
barayizi abumviriza ku nama
uwe sinda ifise mu mutwe ngaha ari mugabo ugiye muri deso general ya droit de l'homme
uwisangaye
yego bacha bakubwira hariho nabacha bagufasha icyo iyo ya ntasi ukene bakagufasha mugabo uri kibintu igice abanya politique nyene acha bati ni wagenda hajya hano ndio agenda haja hatuza kukwakira niko mbega na ugenda gukora yiki twabibonye byinshi
ako bivuga atacho barabona atawo barabona
inyunguza haje inyunguza politiki ndio twati ibice na gatakazi na muntu cyangwa tubikure mu politiki basha tumeze kubikora mu politiki
ariko hari umuntu bavuga bati baranyoroje umuntu wiwe akaronka aho yitura zikore ishobora kumufasha ka ntagende
eh bariho bakababuza twarabiyo izo turabifisa maka
abata
yego turabifisa
cyangwa abamaze kubona uwo batafashije
ibyo byaba bikamukura mu kizere iyo twaba bimugara ko kandi mu Burundi bwacu haragiye tukunda kwizera cyane cyane nka abantu b'incabwenge
kubumengo ni bafite ukuri kose akanaga gupanga gupoma uko mu afite ukuri kose
n'icyo ndabari yashyira mu mushikira nganda birashoboka umugane wawe kubera ubwo abantu barashaka gutinya ati ni naja kubivuga ahubwo naje we ndagenda ni amaye makari yo vraiment ndabiki birashoboka
niko ndavuga ko dukuremo ibyo bya politiki data kandi namuntu dushaka no dushiye kuki iki kiringo nuko Burundi tudakumva yuko sayi komisiyo komeza twara na yatsa bizo kwigereza mu Burundi kibazuza naje nubikora ari
byumbe bya
hanyuma rero dushaka yuko ngaha twa tugira kigoro parseme twarakoranye twatiunganya inama nini cyane harimo abantu benshi cyane
turavuga
twasanze tanabyumva umuntu aragenda ariko ararenganya uwundi umubwira ati hagarika inkuru nkwaye gatya kanje uri kwarenganya uwundi urumva ni ibintu bazo batahure twiyibwe ivyo muvuga vyo ku yamaka komite contre la torture
z'umutekano ziri sanse kuba apolitiki urumva deja igipolisi n'igisirikare biri sanse gutaje mu migambi
ariko umuze ugwego n'ukuvuga ko chef d'état major agenda akabatsugira tucaye n'urugwe eh n'ubyo n'ubwo ugwego
ngashikira niko navuga eh igihe rero suba mu chef d'état major abagize urumva iza ugo gwaruka n'ufise ara meme medicine na experience ya basirikare si cyo kimwe uwo mujene w'umugambi arumvirane n'amategeko y'ubugiye politika mutware yega ne abunya mu politike babana ashobora kumukoresha muri bya bikorwa nyine by'umutekano ubugasanga ndashobora kuba ndi kumujene
umuti w'icyo kubera
banze ndindi n'ikimbonera ku ndetse umwe ntwagwa n'utwara umugambi ndashobora kumbwira kunyungu ze kuri ibi ugasanga rero anze te muma harabuze inge
umuti umuti
uri kuri agisubiramo umuti nuko ugwaruka ushobora kwashaka gujafuje bande mutekano rubugwaruka a politique akabanza kuba yabajeje mutekano baka stadire aba police abutekano bana ni wacaza abasirikare bashatse kururiya baba des jeunes nyine atani kuba des jeunes a politique
no kuvuga abagwaruka tari mu migambi uri mu mashira hamwe ntiwanyu
ugwaruka uri a politique utakwa tuti jewe ngiye kubera nini ico kirafasha kuko birakunda gushika
birashoboka mu kicangaje bakaje gasa birashoboka nugwa kolera politike gute gwahe
urabona hari abagwaruka mu migambi
kandi uburenganzira bwawo
uburenganzira bwawo abo rero yafite iyo stati akaja gufuga ngo ngiye gufasha ibikorwa by'umutekano n'umuntu ari sanswe utaba ari ya usanga nk'abamwe kubera atabimenyereye ataza hagarukiriza kandi ibyo ni ibintu bishika kuri ni experience no kutamya je ngarukiriza hengiraye ibyo rero ni ibintu rero utaburinze kuvuga ngo nushaka kumu
ariko rimwe na rimwe birashoboka sinzi ko mwasoma igihe raporo mu muzo yisome ndabinginze igihe raporo ya Jesus
amaraporo ashaka
uzosanga bana bya bindi tuvugira mu kabare bya bindi tugira he n'ivyo byuzuyemo gusa
ibyo ibiro ni ibi bijanye n'abajene n'abana n'ugwa
kuba gwagiye mu byo gucungira umutekano yaba umukecuru yaba umugabo yabandi twese twahamagara yo gucungira umutekano muri karate y'iwanje ku mutumba wanje leta yarasizeho uburyo batiza kubikora nibijanye na komite mixed security harimo abiye imana harimo abatanzwe ibigambo yose hakujya mu Rwanda abarokor defense n'abacungira umutekano arafata umutekano wi wacu
bijya kugutanga inkuru
natwe twashobora natwe twafite uburenganzira nabo niho bigarukira mugabo niwasanga caporale Paul afite ubucuti na mubyarawe yitwa Wimbonera ari mu muhari w'Imbonera kure usaba ngo abantu bari kubarakorana saba byaba bigorana ngaho niyo kunda kutugore twebwe rero twebwe twaravuye tufite aba CDFC mu bushikanganje bwacu mu gihugu cyose
kuburyo
bingo n'imiryango
yego
hari n'ikintu kijanye n'agati akazi na muntu kuburyo buri munsi twabe turashiraho mu bushikiranganje n'ubutorokanya makuru y'ibintu byagiye bira umunyapolitiki ashaka yuko uwibadahanwa iryo rero
nabitse oya jene avyanse
ngo nako tagirana tabye
jene avyanse ngo nshikiranganje kuri cyo problema
tukuracira du
n'ubwo
byahanwe
icyo tacema uraje no muri mikero bahohote igakogwa nabo ba jene sibonse bashaka ugacuraba ingene inzego zibijera niho havayo ngo ubwo kuwinuba nabashaka kuko iyo bagwanye ni bimwe navuga mu gutuhuza uratoza uti mbe bapfuye ninde yatangwe ubundi hanyuma usanze ari mbone yakore muhane usanze ari cyumajire muhane kandi bica bituma
mushyiranye byo sozera birashoboka yuko abanyapolitike baba bari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi bafatwa kumwe
yego cyane
bagahanwa kumwe bakocheje cyane bibaye ngombwa baga ico bidogera bati harabusanga bamwe bafashe abandi bafata
akora amamenya ko abanyapolitike bose ariko baragwanira kuja ku butegetsi ikindi nacyo tuvuga mbwa leta cy'umubyeyi wa bose araba yuko wakoze amakosa yahanywe warenganijwe yarenganwe
nico duvuga twese ijyanye n'izo teza mbere guteza ngati akazi na muntu ni gikogwa cyo misi yose guhoza ko kandi ni twese biba biraba harabatanga makuru hariho kwigishanya kandi je na tisi umwizero leta igiye gukuzwizo ko bishoboka byose kugira kubaza ati akazi na muntu bibe ukuri bibe in reality tutabikorera abanyamahanga mbwa ariko tubyo ko bimwibirizwa ashinga barundi
ko yabaje bonyene urakoze cyane nyibutse ko uri umushikiranganje jejwe agateka ka muntu imibano n'iterambere idakomira Martin Nizabandi mwakoze cyane kuntumira kandi umunsi wose muzongera karanzo simba tuse tugani urakoze cyane ndagushimye nawe honorable Tatiana Siomana umizero y'abarundi
mwakoze kuntumira kandi ndashimira umushikiranganje aduhaye umwizero kumbure mu meza biratatu muzoduhamagare turabe yuko imvugo yajanye n'ingiro n'ahandi turamushimiye
urakoze ndagushimiye nawe Faustin Ndikumana urongoye parisidemi gishinze gukeburira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo
ndashimye cyane kandi ko n'umushikiranganje yaribuka n'ikiganiro twigeze kugira cyari cyatabuye guhumura abantu kuje na gatya kazi na muntu nubwo tuzotunganye ibindi kuko turabona ko hari ibintu bikozwe tukoreshanye n'inzego zacu n'abarundi byo tuma gatya kazi na muntu gatira imbere mu gihugu cy'Uburundi kandi birashoboka cyane ndavyemana
urakoze chimye nawe wari kuri kurikira ikirango cyo kwa Nyaburunga murandi mu banki no mu vyanyu naho utaha
kwa Nyaburunga
cyari kirameshejwe na Jerome Niyonzima
kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
banywanyi Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri metero 19 na metero 22 kugera mu kanya gato cyane saa 2 maze rero aya makuru nahangaha ahumurije mbibutse gusa yuko abarundi bahunguka muri iki gihe nabo basaba kujya ku rutonde rw'abazatora mu 2020 kubera ko urutonde rwakozwe igihe Uburundi bwateguraga referendum kwibwirizwa shingiro byatowe rero mu gihe gishize ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama
yabaye isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwisi ya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi.